Ini Radio SBD Amerika. Radio SBD Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Mu Rwanda abantu bagera kuri 10 barasomye nturi mu ruzi Nyabarongo ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'indwi.
Babashije gukuramo babiri. Tuzategereza igihe bazazamuke. Cyifuzo twifuza nuko tubabonye twabashyinga nta kintu.
Uyo ni umuvyeyi w'umwe mu bana basomye nturi mu ruzi Nyabarongo. Mu Burundi wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe Ingozi yimuriwe mu ibohero ry'Igitega. Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarateye ivyatsi birego vy'uko yahaye indaro abayisilamu bagwanya leta ya Uganda bo mu mugwi ADF igihe yari perezida. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko ababa ku isi bategerezwa kwitegura guhangana n'ubushuhe bukomeye n'ingaruka zabwo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI cemeye guha Burundi ingurane y'amadolari miliyoni 271, imiliyoni 62 muri yo yaciye atangwa buno nyene. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza ryamenyesheje ko ubutunzi bw'u Burundi butanguye kwogorora inyuma y'imyaka itari mike y'intambara n'ibibazo vya politiki vyasinzikaje bikomeye ibisata bikomakomeye vy'ubutunzi ku ndwaro ya nyakwigendera Président Pierre Nkurunziza. Ikigega FMI catangaje ko ingurane yo mu kiringo c'amezi 38 cahaye Burundi izofasha ico gihugu mu kugabanya ubusumbane hagati y'amafaranga asohoka n'ayinjira akoreshwa mu migambi yacu y'iterambere no gutunganya gushasha ubutunzi. Ikigega FMI camenyesheje ko ukwogorora k'ubutunzi bw'u Burundi mu kiringo c'inyuma y'ikiza ca COVID-19 bwagabanije umurindi naho busa n'ubutifashe nabi. Ico kigega kivuga ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine zatumye ibiciro vy'ibintu vyankenegwa biduga bikomeye n'ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Itangazo ry'ikigega FMI rimenyesha ko ari iyo ngurane ya mbere iboneka ico kigega gihaye Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ikigega FMI cizeye ko bizotuma izindi nzego zitanga amafaranga zikurikira mu bizogirira akamaro gakomeye Burundi ku bijanye n'amafaranga atari make bukeneye, kandi bikazofasha igihugu kuva mu bibazo kirimwo muri iki gihe. Mu Buhindi, imigambwe itavuga rumwe na leta yagiye hamwe ishyiraho urunani rusangi bise India kugira itegura amatora y'abadepute ari nayo avamwo umushikiranganje wa mbere mu mwaka w'2024. Oriane itanga ishyaka dufite inkuru y'idonido.
Iyo migambwe irenga 20 ya politike mu Buhindi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ishinze ugo runani yise India kugira izohangane n'umugambwe Bharatiya Janata Party BJP w'umushikiranganje wa mbere Narendra Modi mu matora y'abashingamateka zoba mu mwaka uza. Kwita ugo runani India bibonwa na benshi nk'umugambi watunganijwe mu ntumbero yo guhangana n'umugambwe BJP usanzwe uzwi nk'ushimikira ku mvugo yo guharanira ineza y'igihugu mu matora azoba mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024. Malikarjun Karge, umukuru w'umugambwe ukomeye muyita avuga rumwe na leta Congress Party, yavuze ko ugo runani rushasha India rusigura Indian National Development Inclusive Alliance. Inyuma y'inama yamaze iminsi ibiri ibera mu gisagara cya Bengaluru kiri mu bumanuko bw'igihugu imigambwe 26 itavuga rumwe na leta, Karge yabwiye abamenyeshamakuru ati umugambi nyamukuru ni uwo kunga ubumwe mu ntumbero yo gukingira demokarasi n'ibwirizwa shingiro. Mu nama yabo kuri uyu wa kabiri aho imigambwe 38 icuditse ikorana muri National Democratic Alliance, umugambwe BJP wanebaguye ugo runani rushasha mu kuvuga ko ari ihuriro ry'abantu baharanira inyungu zabo bwite hamwe na ruswa. Mu migambi mishasha y'ugo runani abarugize bahurira ko harimwo gushimikira ku kugwanya iduga ry'ibiciro ry'ibintu nkenegwa hamwe n'ikena ry'ubuzi.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ababa mu bihugu bitandukanye ko bategerezwa kwitegurira guhangana n'ubushuhe bukomeye n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere. Iryo gabishwa ribaye mu gihe ibihugu byo mu buraruko bw'isi bihanganye n'ubushuhe bukomeye cyane. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu baragabishije ababa mu karere ko muri Amerika mu buraruko Iburayi na Aziya kuguma banywa amazi no kwikingira ubushuhe ntangere buharangwa muri iki gihe. John Nairn, umuhanuzi mu bijyanye n'ubushuruhe burenge rugero mu kigo cy'ishyirahamwe ONU gikurikirana ibyerekeye ikirere ku isi yabwiye abamenyeshamakuru ko amakungu akwiye kwitegurira ubushuhe bukomeye cyane kurushiriza kuko uzobandanya. NERM yagabishije ku ngaruka ubushuhe burengeje bushobora kugira ku magara y'abanyagihugu. Yavuze ko ubushuhe mu karere ko mu buraruko bw'isi bwiyongeye inshuro zitandatu kuva mu myaka y'1980. Yatangaje ko ibimenyetso bihari biterekana ko ubwo bushuhe buzogabanuka. NERM yavuze ko ubwo bushuhe butera bwiyongera buzogira ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abanyagihugu n'ubuzima bwabo. Abahinga batangaje ko ihindagurika ry'ibihe riva ku bikorwa by'abantu biriko bituma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi. Abajije icokogwa ku ntumbero yo guhagarika ubwo bushuhe, umuhinga wa ONU John NERM yishuye mu kuvuga ko ubutumwa afise bworoshe: uguhagarika gukoresha amasoko ntanga nguvu yonona ibidukikije. Muwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no kuri rubuga rwacu rwa internet www akabonungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda bufatanije n'inzego z'umutekano ejo bwatangaje ko burondera ibiziga by'abantu bagera kuri 10 basomye nturi mu ruzi Nyabarongo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Eric Bagira Ubusa yakurikiranye iyi nkuru.
Ukigera ku misozi yegereye umugezi wa Nyabarongo hubatse urugomero rw'amashanyarazi uhita ubona hakuno ku ruhande rw'akarere ka Muhanga abaturage benshi bari ku nkengero z'uwo mugezi. No hakurya ku ruhande rwa Ngororero nuko byifashe. Bose barindiriye kubona ko abashinzwe gushakisha imirambo y'abantu babo barohamye muri ayo mazi bagira icyo babatangariza. Bwana Jean Bosco Twizeyimana ari mu bari gusimburana kuri uyu mugezi ategereje ko umwana we w'imyaka 11 niyo nsenga mu cyo Serge yaboneka mu barohamye. Aratekerereza ijwi rya Amerika uko byagenze.
N'abana bamanutse bajyanye n'umugabo ndababonye Jean Pierre bagiye kumutwaza amategura. Bageze ku ruzi nyine bambukira mu bwato, ari abana benshi ubwato burebera babashije gukuramo babiri.
Nimutababona biragenda bite?
Tuzategereza igihe bazazamukira. Icyifuzo twifuza ni uko tubabonye twabashyinga nta kindi.
Ijwi rya Amerika rigera ku rugomero rwa Nyabarongo ryahasanze imodoka nyinshi z'abategetsi batandukanye ziganjemo n'iz'abashinzwe umutekano, polisi n'igisirikare. Twiboneye abasirikare bashinzwe umutekano wo mu mazi bari gushakisha iyo mirambo. Ubwo twari aho twabonye imirambo ibiri barohoye, ariko byari kirazira gufata amafoto agaragaza icyo gikorwa. Meya w'akarere ka Muhanga Madamu Jacqueline Kayitare yatubwiye ko bari gushakisha abagera ku 10 kandi ko bamaze kubona imirambo itatu. Madamu Kayitare avuga ko bazakomeza gushakisha kugeza naho bazabonera abandi.
Aba bantu baruhamye birumvikana nyine ko kugeza ubu tutarababona, ariko ntago dushobora gutakaza ikizere cyuko tutazababona. Tuzababona bose, turabyizeye. Ntago twavuga ngo kizafata igihe kingana iki. Ibyifuzo byacu nuko n'uyu munsi byarara birangiye, ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana, tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo. Natwe ntago tubizi. Icyakora icyo twifuza nuko haba vuba hashoboka kugira ngo dushobore kubakura muri aya mazi.
Ni inkuru y'incamugongo, byatugoye kubyakira kuko mbaho buri wese yarari kubyakira byari bigoye.
Uwo ni Madamu Drosere Mushimiyimana, umwe mu barezi bigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo mu karere ka Muhanga. Abaguye muri aya mazi bose bigaga kuri icyo kigo nk'uko ubuyobozi bwadutangarije. Uyu murezi ubaha imushishiro ku mpamvu z'akazi ntabura gukomeza kubona umugezi wa Nyabarongo nk'ikibazo kubahuturiye.
Uko usibye n'abanyeshuri n'uburyo bw'imigenderanire, urabona ko duturanye na Ngororero. Nta kiraro kiduhuza na Ngororero, kandi n'uduce duturanye cyane ku buryo no guhahirana ni ibintu bishoboka. Ariko kubera ko nta mateme, nta buryo buhari bwo kugendererana, biragora.
kuri meya wa Muhanga abaturage bakwiye kugendera kuri uyu mugezi mu rwego rwo kwirinda ko wakomeza kubahekura
kutegera amazi kuko afite imbaraga nyinshi zirenze imbaraga z'umuntu bakoresha inzira zashyizweho bashobora kunyuraho kandi zirahari nabo barazizi hanyuma hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahirinde kubera ko nanone uru rugomero rutanga ni serivisi y'amashanyarazi nabo kandi bakwiriye kubyubahiriza bakirinda kwegera hangaho
naho madame Marie Joseline Twizerimana umucungamutungo ku rwunge rw'amashuri rwa Matyazo avuga ko batakaje abajyambere bari bitezweho guteza imbere urwababyaye
mu by'ukuri biragoye kugira icyo umuntu avuga ariko dutakaje amaboko dutakaje u Rwanda rw'ejo hazaza bari basavoma abayobozi bari basavoma ingabo zirwanirira igihugu mbese nabo bakigirira umumaro bakagirira umumaro igihugu cyabo bakagirira umumaro ababyeyi babo imiryango yabo muri rusange
ubuyobozi bwa Muhanga ntibusobanura imvano y'impanuka buvuga ko bukibikora iperereza gusa amakuru ijwi rya Amerika ikura mu baturage yemeza ko yakomotse ku bwato buto bw'igiti bwari butwaye abantu bagera kuri 14 abaturage basanze birenze ubushobozi bwabo kubatabara abaturage n'abayobozi bahuriza ko kwikubitiro uwari utwaye ubwato yabashije kurohura batatu gusa amakuru akavuga ko abaguye muri ayo mazi bose bigaga ku kigo kimwe kandi bakomoka mu kagari kamwe ka Matyazo bari batwaje amategura uwitwa Jean Pierre ndababonye ayajyanye mu karere ka Ngororero mu matamata Mariko abaturage bavuga ko atari ubwa mbere abantu baguye muri aya mazi gusa ikigaragarira amaso nuko nyuma yo kuhubaka urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati 28 ubutegetsi bwimu yabari batuye muri izo nkengero eh bagira ubusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
mu Burundi wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe ingozi yimuriwe mu ibohero ry'igitega ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
amasoko y'ijwi rya Amerika yabyiboneye igitega yagize ati yashyize ku ibohero rikuru rya gitega nk'igihe cy'isaha 9:30 yaraherekejwe n'abapolisi sinzi bafise ibikoho binini binini yari muri pick-up y'igipolisi yuzuye abapolisi irekejwe n'iyindi inihiri yabajeje umutekano nyine bose barikanuye mu ibohero rikuru rya gitega generali Bunyoni afise uwundi mubanyi ni Desire Uwamahoro uwo mukoroneri wo mu gipolisi yarafungiwe muri iryo bohero nyene kuva ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu nyene uwo yahoze twari igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko kizwi nka BIA mu mfunyafunyo y'igifaransa abo bagabo babiri bafungiwe mu kibanza kidasanzwe nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'amasoko atandukanye hamwe n'abahamya abahiboneye batubwiye bati n'ibyumba bibiri impome zifise intimba timba za santimetero 50 bipima imetero 4x4 bikaba bifise ubwogero n'ubwiherero byubatswe hakoreshejwe amabuye akomeye cyane uguhitamo ibohero rikuru rya gitega sigihamana rirakwije ibisabwa byose kugira ngo abafungwa bahari ntibatoroke rikikujwe n'impome zitatu zimananye ubwa nyuma rukaba rupima imetero 7 hakaba hariko n'insinga umuyoro niko bamwe mu bajeje umutekano batugani diriye mundu iheze ubutungane bw'uBurundi bwavuze ko bukomeje gucukumbura ibindi byaha generali Bunyoni ashobora kuba yarakoze mu gihe gifatwa yakurikiranwa ku byaha bitatu nyamukuru umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza kizigenze wa Republika na Senari na Hinyuzwa Anyesi Bangiricenge yatangaje kuwa kane gerekerezo rya 13 ku kwezi kwiruhande y'ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi bidat ciye mu mategeko ubuhiyongereye ibindi byaha aribyo ugutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho adafise uburenganzira ibi byaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 3 hisunzwe igitabo mpana byaha cy'u Burundi Pierre Claver Miburo umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ntiyitabye telefone igihe ibiro by'i Nairobi byamuhamagara kugira ngo agire ico avuze kuri iyi nkuru cyo kimwe na Anyesi Bangiricenge n'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp nico kimwe ntibabusubije ibohero rikuru rya gitega areguyome Bunyoni yungururijwemo ni naryo rifungiwemo abashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu kwa gatanu 2015 bo bakaba bamaze gucirirwa uwo guherayo
Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza bapfunze mu ndwi irangiye umwana w'umukobwa w'umunyeshure wo mu ntara ya Kirundo gutanga imihoho. Inkuru ya Eloge Wirikaneza akorera Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyababaje umukuru w'igihugu cerekeye umwana w'umwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata c'indimi. Ni umunyeshure wo kwishure ryisumbuye rya komine ajya hitwa Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Kwa 12 ku kwezi kw'indwi abacamanza ba sentare nkuru ya Kirundo bamurungitse mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko nyene. Yagirijwe kumena amabanga y'akazi nk'uko kopi y'urubanza ejo rya Amerika ryabonye bivuga. Kuri uyu wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri uru rubanza avuga ko abacamanza bashashe muri rwo kwiye gutanga imihoho batarabogozwa.
Nta mucamanza w'umutangero ariko mumbamaza nje mbona araza mu bantu akitwa yuko ari umuziza amategeko. Oya ngabone mumbarire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenye amabanga y'akazi. Aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagacaga ngo umwana ni wari mu ikosa. Nibyo ariko nibonera ubunyine. Nta kinyoma kirimo. Umurezi asambanya umwana mugaca mvuga ngo umwana ngo niwe yasambanye. Ibyo bintu birabaho. Jeba la nwe mbomu kuru wiki huku, mwusu vizana niye nzo chanangi ni hoa. Zuwe liki muda shawara kaki hoa, yomu na wale kuna kamisha hoa. Hakuitele kaki muda shawara.
Ariko yumviriza ibibazo by'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko nk'uko akunze kubikora mu ntara zitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagabishije abacamanza yibutsa ko ibwizwa nshingiro rimuha ububasha bw'ikirenga mu gihugu harimo no kubavuguruza ku ngingo zose.
Bwira umukuru w'igihugu mwe mushobora guca urubanza mukurikije ingingo neza akaza kuvuga cyangwa sivyo murashobora guca urubanza ukavuga ngo uyu muntu azopfunguza bamwe bose kandi yakoze icyaha. Umukuru w'igihugu arashaka ati ndamugira ikigogo n'itaha ahantu nemerewe kuja kumira n'ingingo y'ubutungane none ngo n'ukugorora imanza mwagoramutse.
Mu gihe umwana w'umwigeme yari yarungitswe mu ibohero rya Ngozi ubutarariye, ijwi rya Amerika ryamenye ko ku wa 16 yarekuwe asubizwa mu muryango wiwe muri komine Ntega. Sentare yisire ku rwa ryiwe ry'agateganyo. Amasoko yuzuzanya y'ijwi rya Amerika yatwemereye ko parake ya Kirundo yahawe amategeko avuye hejuru kugira ngo uwo muyabaga arekurwe. Kugeza ubu abagabo batatu bavugwa muri iyo dosiye aribo Osarne Meimana yahoze ari umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Mugendo, ujejwe indero kuri iryo shure Gerard Bigirimana n'umwarimu wo kuri iryo shure yitwa Bonaventure Misago barafunzwe. Bafungiwe mu ibaho rikuru rya Ngozi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Kuva ja ku butegetsi Perezida Ndayishimiye yari doge y'abacamanza badakurikiza amategeko akatari gake co kimwe n'abakozi ba leta baryibiturire canke barenganya abo bajejwe gutunganiriza. Mugabo bamwe mu baharanira agateka ka kiremwa muntu basanga hari manga nini hagati y'ivyavuga n'ukubishitsa. Karina Tetsaki ni umushakashatsi mukuru mw'ishirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi.
Le problème qu'on remarque c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane ni kinogo kiri hagati y'ivyo president sezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivyukuri atandukanya n'ivyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kubabo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarenza igufa abandi no kubica. Ekanumwe bwa buraya bwakubuye ibihano ku Burundi kubera umuzo wa President Neva buvuga ko hakiragahaze. Claude Bochu aserukira umwe bwa buraya mu Burundi mu minsi iheze yabigarutse ko kenshi ariko agira ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe uko ibihano vyafatiwe u Burundi vyohanagurwa burundu.
Turi
mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cane cane mu vyerekeye intwari bereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ni ibintu byinshi bigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa. Naho Burundi busa n'ubwasubiye kwiha umutamana mu makungu kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi imbere agatorwa mu nzego z'imiryango myinshi muri Afrika no ku rwego rw'umugabane mu vyerekeye ubutunzi bwagumye busubira inyuma nk'ibirenge. ikigaga cy'isi cyabushize mu kibanza cya nyuma cy'ibihugu bikenye cyane muri imyaka ibiri heze nayishyira hamwe mpuzamakungu riraba ibijyanye n'intwari ibereye Transparency International uyu mwaka ryabushize mu bihugu bya mbere giturire ku isi cy'iraye mu gihe haheze amezi arenga 18 ubukene bw'igitoro bwarabaye ingora abahizi isukari kuyibona ari umuzi wibuye isima ikaboneka bigoranye mu gihugu amazi n'umuyaga nkuba nabyo nyene bitangwa isorosoro eroje urika neza juja Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze ya Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi dushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 20 y'ukwa 7 1969 abantu ba mbere basuye ukwezi kandi bagaruka amahoro ku isi. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 5 1961, president wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy yaravuze muri diskuru imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Igihugu Congress imitwe yombi iteranye. Ati mbere yuko iki kinyecumi kirangira tuzaba twohereje umuntu ku kwezi kandi tumugarure ku isi amahoro. Nkuko tubisanga mu bubiko bw'amakuru ya television CNN, bamwe babifashe nk'aho ari ubusazi, abandi babibonamo ubundi bwirasi muri icyo gihe cyo guhangana gupiganwa n'intambara y'ubutita byari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika z'Abasoviyeti. Muri make nta muntu numwe wemeye ko byashoboka koko. Nyamara rero inzozi za President Kennedy zaje kuba impamo imyaka 8 nyuma ya diskuru ye, nubwo bwose we ku giti cye atabyiboneye kuko yishwe mu kwa 11 1963. Koko rero ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 7 1969 icyogajuru Saturn 5 cyahagurutse ku isi mu kigo cyitiriwe Kennedy, Kennedy Space Center, kiri muri Leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekeza inzira y'ukwezi. Perezida wa Amerika w'icyo gihe Richard Nixon yabikurikiriye kuri television ari mu biro bye muri Presidence Maison Blanche. Abandi baturage ba Amerika bagera kuri miliyoni barebye uko Saturn 5 ihaguruka bari mu mihanda no ku nkengero z'inyanja bihegereye. Abandi bategetsi ba Amerika batandukanye nabo babikurikiye bari mu kigo Kennedy Space Center hamwe n'abambasaderi b'ibihugu bitandukanye 60 n'abanyamakuru bagera ku 3,500. 2/3 muri aba banyamakuru barabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bari baturutse mu bindi bihugu 55 binyuranye. Ku isi yose abantu amamiliyoni barebaga kuri televiziyo mu bihugu 33, abandi amamiliyoni babikurikiraga ku maradiyo. Saturn 5 yari itwaye ikindi cyuma cyitwa Apollo 11 cyarimo abahanga batatu: Neil Armstrong wari komanda w'urugendo rwose, Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins. Bageze ku kwezi neza nyuma y'iminsi ine ku itariki ya 20 y'ukwa 7 1969. Neil Armstrong niwe wasohotse bwa mbere mu cyuma maze akojeje ikirenge cya mbere ku butaka bw'ukwezi, aravuga ati aka ni agatambwe gato cyane k'umuntu, ariko ni ugusimbuka bitangaje cyane kw'ikiremwa muntu, one small step for a man, one giant leap for mankind mu Cyongereza. Abantu miliyoni 650 barimo babikurikira kuri televiziyo ku isi yose. Ijwi ry'Amerika, abagenzi ba Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins bagarutse ku isi kuri 24 y'ukwa 7 1969. Bari bamaze mu kirere, mu ijuru no ku kwezi byose hamwe iminsi 8. Bazanye ibitaka, amabuye n'amafoto byo ku kwezi. Naho mu byo bahasize harimo ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inyandiko mpuzamahanga igira iti hano abantu ba mbere bavuye ku isi barahakandagiye. twazanywe n'amahoro mu izina ry'abayituye bose. Ubu butumwa bwari bwanditse mu ndimi nyinshi zitandukanye. Abayobozi b'ibihugu 73 babushyizeho umukono, harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UTANT, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Paul wa VI, umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II, umwami Baudouin w'Ababiligi, President Chiang Kai-shek w'Ubushinwa, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Indira Gandhi, n'Abanyafurika 21, aribo President François Tombalbaye wa Chad, General Joseph Désiré Mobutu, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yaje guhindura izina ayita Zahir, nawe ahindura izina rye yiyita Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga, President Emile Derlin Zansou wa Dahomey, igihugu cyaje kwitwa gihindura izina cyitwa Benin, umwami w'abami Haile Selassie wa Ethiopia, Perezida wa Ghana General Akwasi Amankwa Afrifa, President Félix Houphouët-Boigny wa Côte d'Ivoire, Perezida wa mbere wa Kenya Jomo Kenyatta, ise wa President Uhuru Kenyatta, President Lebua Jonathan wa Lesotho, President William Tubman wa Liberia, President Philibert Tsiranana wa Madagascar, Lieutenant Moussa Traoré, President wa Mali, nyuma yaje kugera ku ipeti rya generali, Minisitiri w'Intebe w'Ibirwa bya Maurice Simsagur Lamgulan, umwami Hassan wa II wa Maroc, President Léopold Sédar Senghor wa Senegal, President Siaka Stevens wa Sierra Leone, President Jacobus Johannes Jim Fouché wa Afrika y'Epfo, umwami Sobuza wa II wa Swaziland, Swaziland isigaye yitwa Eswatini, President wa Togo General Nyasingbey Yadema, President Habib Bourguiba wa Tunisia, General Sangoulé Lamizana, President wa Haute-Volta isigaye yitwa Burkina Faso, na President Kenneth Kaunda wa Zambia. Inzozi za President John F. Kennedy zari zabaye impamo kohereza umuntu ku kwezi no kumugarura ku isi nta nkomyi, mbere y'uko ikinyecumi 1960 1970 kirangira. Mu myaka itatu n'igice yakurikiyeho, nyuma ya Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins, abandi bahanga 12 bose b'Abanyamerika gusa nabo bagiye ku kwezi kandi baragaruka. Nta wundi muntu urasubira ku kwezi kugeza n'ubu. Commandant wa Apollo 17 Gene Cernan ari nawe wakuye ikirenge cya nyuma ku kwezi, yasize avuze ati tugiye uko twaje, niba Imana ibishaka niko tuzagaruka mu mahoro n'ibyiringiro by'abatuye isi yose. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagikurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Njuti mwarimu duteza amatwi ahani ibiganiro byacu birangiriye, turabashimiye cyane ko mwahisemo gukwikira radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose